mbuma nezwe cyane bwa mbere niteka kuri jewe niteka kuri ishuri yanje yandeze ishuri se Makamba niteka ku muyobozi wanje niteka kuri igihugu cyanje kubona nashobora gukora mu rurimi tutamenyere.
Uwo mwana w'umuhungu yitwa Tite Irukwayo yiga kuri ishuri se Makamba mu bumanuko bw'u Burundi akamwime ni kose kuko yabaye uwa mbere mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko mu mahiganwa bageze mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Ikibazo bakoze kwari ukwerekana ingorane hamwe n'inyungu zoshika mu karere mu gihe hari igihugu gishasha cinjiye. Tito Irukwayo wo mu mwaka w'icumi na rimwe kuri ishuri se Makamba yashimye kuvyandika mu rurimi rw'Igiswahili.
Iyo teme washobora kuyikora mu ndimi zitatu watoye indimi ushaka Swahili, Ange, Efrance. Ndaciye nkora mu Giswahili. Inyungu ndasanga ari nyinshi kuko dufatiye nk'ibihugu wasanga biri ku nkengera y'amabahari bisa na Paul naje gutera imbere hamwe tugiye hamwe hakacabaho imigendanire yuguruye ataje gufata umuntu ku mpaka usanga ibyandoroshe byinjira atangurane usanga kano karere kacu gateye imbere. Akinyumvira ngaruka mbi nyumviya ndaraba abantu muri Sudani y'Epfo cyangwa Kongo cyo gihe hari za M23 nibigwana gutyo kandi eske mu gihe bofata bakazinjiza hamwe tukajya hamwe hari yari bagwanyi baca baronka kuko hari umwidegenzo wo kugendanira baca mu mwidegenzo akaba kujya mu Burundi baje mu Burundi hacaba ingorane basanga baca bateye umutekano muke niyo mpamvu kwiza gitambire kuko hari igihugukana kiri mu ngorane baca yumvira kajyo bagitorera inyishu byo bwishaga bashika mu guhuza ibyo bihugu biri mu ngorane.
Mu gatabo gato yanditse uwo munyeshuri Tito aratangana umuti w'ingorane zoshika
mu kwinjiza igihugu muri kano karere boraba ibintu mundasize ibintu bitatu cya mbere ko harimo agati akazi na duwa dorome kuyubahirije mico gihugu cya kabiri bakaraba umutekano cya gatatu bakaraba intwaro kajimeze bakaraba mbega intwaro yatowe n'abenegihugu cyane ni zimwe usanga itace mateye ugazibeho tutabanze kubona ko byubahirijwe bakayishyira mu ntuze mu by'agateganyo muri kano karere bakenda nk'umwaka umwe barabe kare bigenda.
Umuyobozi w'ishuri rya Rise Makamba Teto Yigako nawe ne aragaragaza akanyamuneza afite kubona umwe mu baregwa biwe yabaye wa mbere mu karere kose ka Afurika y'ubuseruko. Ni Nahazwe Andre yari yaherekeje uwo munyeshuri.
Akanyamuneza rero dufite twebwe n'abagize ishuri ryose rya Rise Makamba kugira ngo umwana ashike kuri abwo ashimwe twarafashije rero kuva mu ntango kuva bagitangura kwiyumvira nyine bo kwandika kugira tubafashe kuba gukosora ibyo banditse gusa babitange ni nk'ibintu by'igitangaza rero turabishima bigatuma dutumirira ubwa mbere abanyeshuri bose bo muri se Makamba canke bo mu ntara ya Makamba ndetse n'ibihugu cyose kubokwamo babyitwararika kugira ngo ikibanza cya mbere twarahe turonse tuze twame tukironka.
Aho yahabwa agashimwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC ku Nduheze i Dar es Salaam muri Tanzania yari yaherekejwe kandi n'intumwa y'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe ibibazo bya EAC Jean Claude Turizeye ajejwe ivyayo mahiganwa arafise akamo atera abandi banyeshure.
Mesaje nshobora gutanga ku Burundi nuko abana bo mu mashure mato mato iyo twita cycle inferieure kubera nibo dukoresha bo byitaho cyane kubona umwana yabaye uwa mbere mu bihugu bitandatu agakoresha n'ururimi atari ururimi kavukire abantu bo bakoresha urwo rurimi kavukire akaba yabaciye ko akaba uwa mbere umva kabisa ko ari iteka cyane cyane ku Burundi kandi akaba atari umwana wo mu muji hari umwana hamwe wari umwavuga ngo bita mu ishuri avuka kure cyane umva ko ari igitangaza kabisa. Ikigwa bitanga n'icyahe nuko bibaza yuko abana bo mu muji aribo bazi ubwenge bo nyene bashobora kubikora ariko twasanze ni bake bo mu muji aribo usanga babitoye.
Iruhande rupapuro rw'umutsindo yahawe n'abakuru b'ibihugu bya EAC Tito Irukwayo yahawe n'agaciro kabute k'amafaranga angana n'igihumbi n'amajana atanu y'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyoni zitatu n'igice y'amarundi. Namubajije imigambi y'ayo mahera.
Byinshi nzo yakoza bwa mbere ndi ku ishuri ibiro cy'ikintu bwa mbere kiraza gusha hamuka amazu hapoze ese nkoriki kurongasiyo muti ntaragera kabisa
mubaye ubwira kabiri Uburundi buba ubwa mbere muri ayo mahiganwa y'ibibazo byerekeye akarere ka Afurika y'ubuseruko yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Pierre Clavin inkuru yarusha ubwije by'Amerika.